Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kiganiro yaga mugitegurirwa n'ugwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafadikanije n'amaradio 10 yo mu ntara Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubyubuhinga n'ishiramwe Internews. Kazi mwese nshuti begenzi bakunzi b'ikiganiro yaga kuri mikro muri kumwe na Gislaine Manirakiza akibashikiriza. Reka makuru yacu tuyahere Rusenda aho kuri wa kane w'igenekerezo ry'indwi ruheshi mwaka wa 2019 niho haba intama mpuzabikorwa kimuntu mu nkambi y'impunzi z'abarundi y'i Rusenda. Ishyirahamwe ASR risanzwe rijejwe impunzi n'amashyirahamwe bifadikanije bari kumwe n'abarongozi baserukira impunzi z'abarundi bari gihamwe mu kiringo cy'amasaha atatu ibibazo bijanye n'umutekano amagara ubutungane ubumenyi guhimbaza umunsi wahariwe impunzi z'abarundi w'igenekerezo rya 20 ruheshi mwaka wa 2019 kwibeshaho ku mpunzi z'abarundi baba mu karere ka Fizi. Kurikirana Odette Nibizi ku makuru aramvuye.
Ku ruhande rw'umutekano inkambi y'impunzi z'abarundi iri mu Rusenda umutekano ni wose. Hasere yagarutse ku kibazo cyo gusubiza ibituro by'abasoda ba Kongo mu misozi hanamiye inkambi kugira bagenzure urujya n'uruza muri iyo misozi. Kubwo amagara y'abantu ADS yavuze ko ubukene bw'imodoka za rusehabaniha arizo ambulansi ari kimwe mu bituma ibikorwa byabo bitagenda neza ndetse n'ubufasha kebwa Hasel yategerezwa gutanga muri icyo gisata cy'amagara y'abantu. Ikibazo cyo guteba guhemba amashyirahamwe y'abubatsi bubatse bongera basubiramwo amazi y'impunzi z'abarundi senere yarahakanye gusubira kubaha amakontra komite itaraheza gusuzuma ibyo bakoze. Mu kibano Hasel yahamagariye impunzi kwandikisha abana babo muri leta bw'iterambere iyubakwa ry'amayororero y'inkoko n'amazu y'amamashine yo gusya ari mu minwe ya senere. Barangirije kwihimbazwa ry'uwa 20 ruheshi ona ukazohimbazwa mu nkambi ya Rusenda nk'uko biri mu myiteguro. Odette Nibizi mu Rusenda kubw'ikiganiro yaga.
Abanyeshuri 573 bo mashuri y'intango mu mashuri ya Rusenda mu ntara ya Kivu y'ubumanuko barakoze neza ikibazo TENAFEPE cy'umwaka wa 2019 kuri uyu wa kane w'igenekerezo ry'indwi no kuri uyu wa gatanu w'igenekerezo rya 8. Ikigwa cy'igifaransa, ibiharuro n'imico kama bikaba byari ku rutonde. Pacifique Munezero aratubwira byinshi kuri iyo nkuru.
Ibigo bibiri bikorerwamo ikibazo cya leta kubahirije amashuri mato mato TENAFEPE bikukira ubuyobozi bw'amashuri Rusenda. Ibyo bigo icya mbere kikaba ari Kahunga, kikaba cyakoreyemo abanyeshuri bashika 388 bavuye ku mashuri Katunguru, Kahunga, Zawadi na Rusambo. Ikigira kabiri nacyo kikaba cyari Isungu, aho naho hakoreye abanyeshuri 185 bavuye ku mashuri ya Rurinda, Elmyonga, Isungu hamwe na Munga. Icyo kibazo kikaba cyatanguye kuri uno wa kane igenekerezo rya ndwi ruheshi kirangira kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 8 ruheshi. Ku munsi wa mbere ikibazo cy'igifaransa n'ibyigwa nk'icakahise menyesha ntara, aho ku munsi wa nyuma bakoze icy'ibiharuro n'icy'ubumenyi. Abanyeshuri bamwe bamwe muri abo bagize impunzi z'abarundi bashoboye kuvugana bamenyesha ko abajejwe icyo kibazo bababwiye ko batoye icyo kibazo hisunzwe ibyo bize ku mashuri.
Ndikandayira gijodre mbasaba ndiga muri size ego turarangije ikibazo kino musi tayikoze neza byari bimeze neza byo batu bagije byari bintu tayize.
Rukumboka Prosper aserukira amashuri mu gice cya gatatu cya Fizi akaba yatubwiye bijanye n'icyo kibazo. Abanyeshuri 573 bari biyandikishije, muri bo 400 bakaba araba abanyeshuri b'impunzi bo mu ikambi ya Rusenda. Bakaba bose bari bitabye akamo inyuma yo gutanga idolari z'abanyamerika 12 abaha uburenganzira bwo gukora icyo kibazo.
Ikiraro cy'uruzi Mutambara gisanzwe cunga gasozi ka Maninde na Katanga kwiga cyarashoboye kononekara biturutse ku modoka ziremereye zihaca haheza indwi zibiri. Inkenge zibiri zigize icyo kiraro zikaba zaraguye inyuma y'umwaka umwe gusa. Icyo kiraro gikozwe n'ishyirahamwe risanzwe ricukura Ubutare Bandro. Abasanzwe bakoresha iryo barabara bahamagarira ubufasha mu gukora icyo kiraro. Akaba ari inkuru ya mugenzi wacu Mihari mwumva mu ijwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Amasoko yaho hantu hamwe n'ingenzi batumenyesheje ko haheze indwi irenga uduce tubiri twisaso y'igitarugwa cha Mutambara twarorekaye bivuye ku miduga iremereye cyane. Amasanganya arenga ane aramaze kuhabera bitewe n'igitarugwa kimeze nabi ku barabara y'igihugu inomero 5. Ingenzi hamwe n'ababa muri ako gace akarere ka Fizi basaba leta ya Kongo n'amashyirahamwe ategamiye leta ko bokora ico gitarugwa cyarorekaye gihuza komine ya Katanga na Marinde sekiteri ya Mutambara. Ico gitarugwa kiri mu buraruko bw'ikambi ya Murongwe ku birometero 2. Duce tune twisaso y'igitarugwa twari twarononekaye mu mwaka weze ariko twasanuwe n'ishyirahamwe rya Bandro yimba Utare mu ntara ya Manyema. Nyako ico gitarugwa cari carubatswe na Anzurun Bembe Shila Nyonyi kuva 1993 ku ntwaro ya Mobutu kubera icubatswe ku bakoloni b'Ababirigi cari carasambutse.
Dusubire kuyavugwa Lusenda ayishiramwe risanzwe rikurikirana impunzi ASL mu kinofunofu riciye mwishiramwe rijejwe ubuzima bw'impunzi mu nkambi ya Lusenda buri munsi IDES yaratanze kuri uno wa kane wigenekerezo gindwi ruheshi mwaka wa 2019 amasabuni yo kumesuza ku mpunzi z'abarundi zutuye mu nkambi ya Lusenda inyuma y'amezi atatu bataronswe iyo mfashanyo. Buri muntu akaba yaronse amasabuni atatu naye abaronse iyo fashanyo barangwa na kanyamuneza. Ido ni ido na mugenzi wacu wa Alexandre Bizimana.
Ishirahamwe rijeje impunzi HCR ribicishije muri IDES. Ishirahamwe rijeje ubuzima bwa misi yose bw'impunzi barundi zo mu kambi ya Rusenda baratanguye kuri uyu wa kane igenekerezo rya gatandatu ruheshi 2019 igabura ry'amasabuni mu ikambi impunzi barundi ya Rusenda. Iryo gabura ry'amezi atatu ndamukiza Rusama na Ruheshi riraba impunzi zose zo mu ikambi ya Rusenda na Murongwe aho umwe wese aronswa isabuni zitatu mu kiringo cy'ayo mezi atatu. Bikaba byarahindutse aho bahora baronswa amasabuni atanu mu mezi atatu bende kuronswa iyo mfashanyo. Bavuga ko ayo masabuni atatu adakwiye mu kiringo cy'amezi atatu bagasaba ko bozohindurirwa bakabongera izindi. Ku ruhande rwa bene gutanga ayo masabuni baremeza ko ayo masabuni adakwiye muri ico kiringo ariko bakavuga ko arizo bari basigaranye mu bubiko bwabo. Bakongera bakavuga ko bazobongerereza kwigabura rikurikira mu gihe ububiko bwifashe neza. Twabibutsa ko iryo gabura riba inyuma y'amezi atatu aho umuntu umwe ategerezwa kuronka amasabuni atanu.
Ugwaruka 90 gw'impunzi z'abarundi bo mu nkambi ya Rusenda mu nyigisho zo gukora ingendeshwa guteranya ivyumwa no kubaza baridoga mu kubura ibikoresho kugira bashobore gushira mu ngiro ivyo basanzwe biga. Ukwezi kumwe kukaba kurangiye bariko biga izo nyigisho mu buryo bw'amajambo kiretse ubukene bw'ibikoresho baridoga kandi no kubura ibibanza. Umviriza ugo gwaruka kuri mikro ya Sauda Akimana.
Tegeza ko ufite ntuze byangamwe bitufite ingware na ntuze ya pratique yuko dafite ikintu dushobora kugira tuvyige tubibona. Bo ico dusaba hanini twagomba ko duhereza amantuze ama equipe makwiye batukaduhereza ama modokari ama moto ama tukigira tugira ivyo tubona kandi bakadushira ahantu dushaka kwigira turi stable.
Uravye mengo turi kwigira nko mu ibarabara bivanye yuko twicaye mu bihangare.
Ugwaruka rurangiza amashuri yisumbuye kugira bashobore kuja mu makaminuza hamwe n'abasanzwe bafise impamya bushobozi b'impunzi z'abarundi bo mu nkambi ya Rusenda baritavye ku bwinshi mu kuyandikisha kuri Bourse d'Afi mu kinyamazuru yatanzwe na leta y'Ubudagi ifadikanije n'ishirahamwe rijejwe impunzi ya SER. Mu minsi mike gusa idakwije indwi ababa bamajana atatu nibo bashoboye kwandikwa n'ishirahamwe SENE. Abegwa niyo Bourse yashinzwe n'umwe mu bashakashatsi Shati y'umudagi Albert Einstein babazoronka ku karyo ko kwiga bafise uburenganzira bwo gukurikirana igice cya mbere cya kaminuza mu makaminuza arangwa mu gihugu cy'abakiriye mu kiringo cy'imyaka 4. 2015 akaba ari byo bitegekanijwe gukurikirana iyo bourse. Akaba ari hano turangirije amakuru yacu mukaba mwateguriwe na Hassan Shabani afadikanije na Maria Caroline Ninahazwe ku burongozi bwa Emmanuel Ntirampeba naho kuri mikro mwarimu teramanye na Jislene Manirakiza.